Icigwa cy'icumi na gatandatu. Abakozi b'ishengero bajejwe ibangiriye. Bibiliya iravuga imigwi ibiri y'abagabo bakirisu bitwararika ibikorwa byo mu ishengero, nabo bakaba ari abacungezi be n'abakozi b'ishengero. Abafilipi rimwe rimwe. Muri rusange usanga ishengero rimwe rimwe ryose ririmo abakurambere be n'abakozi b'ishengero batari bake. Nibika abakozi b'ishengero bakora ku neza yacu. Barasahiriza inama y'abakurambere. Abakozi b'ishengero n'abagabo bafitaniye ubucuti bwiza na Yehova, babizigirwa kandi bitwararika ibintu. Bamwe bakaba bakiri bato, abandi bakuze. Baritwararika ibikorwa bihambaye bibwirizwa kwama bikorwa mu ishengero, be n'ibindi bisaba ingufu bikunze gukorwa ku ngoro y'ubwami. Ivyo biratuma abakurambere bibanda cyane ku mabanga bajejwe yo kwigisha no kuragira. Bararangura imirimo ngirakamaro. Abakozi b'ishengero bamwe bamwe usanga bashingwa igikorwa cyo kwakira baba baje ku makoraniro. Abandi boshobora gushingwa gukora mu vyuma biduza amajwi, gutanga ibitabu, kwitwararika ivy'amakonte y'ishengero, be n'ivyo guha abagize ishengero ivyibare bamamazamo. Barafasha kandi mu kubungabunga ingoro y'ubwami. Abakurambere barashobora kubasaba gufasha abageze mu zabukuru. Birabereye ko twese twubaha abo bakozi b'ishengero kubera ko bitanga babikunze, bakarangura amabanga yariyo yose bashingwa. N'abagabo bakirisu babera abandi akarorero keza. Abakozi b'ishengero bagenwa kubera bafise kamere nziza ziranga abakirisu. Igihe baba bariko barashikiriza ibiganiro ku makoraniro, barakomeza ukwizera kwacu. Baratuma turushiriza kugira umwete biciye ku kuba baje imbere mu gikorwa cyo kwamamaza. Bararemesha umunezero n'ubumwe mu ishengero kubera ko bakora basengera ku mugozi umwe n'abakurambere. Haciye igihe, abakozi b'ishengero boshobora gukwiza ibisabwa bakaba bakurambere. Ibibazo vyisubiramo. Abakozi b'ishengero n'abagabo bameze gute? Abakozi b'ishengero bafasha gute mu gutuma ishengero rikora neza? Nurondere kumenya n'ibindi. Igihe cyose ugiye ku ngoro y'ubwami, nugerageze kumenyana n'umwe mu bakurambere canke mu bakozi b'ishengero, gushika ubamenye bose be n'abagize imiryango yabo.